bayobowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa abari mu myiyerekano baharurwa mu bihumbi batanguye urugendo rwabo muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bajabutse baza muri komine Mukaza hagati mu gisagara. Imbere yo gushika mu kibanza citiriwe kwikukira ari naho havugiwe amajambo nyamukuru hari bimwe mu bibanza baciyemwo barahagarara bahungira n'ubutumwa. Muri ivyo harimo ambasade y'u Rwanda na House Radio yigenga Bonesha FM iri mu zaturiwe igihe hari aho kugerageza guhirika ubutegetsi. Iruhande y'indirimbo zihagiza Perezida Nkurunziza hari n'iyindi itahara. Abari muri urwo rugendo nubwo bitabiriye akamo k'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati hari ibyo basabye Leta. Muri byo harimo ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu uko umwaka utarashe yoshirwa ku rutonde rw'iminsi mikuru y'igihugu n'uko hari ibarabara ryitirirwa uwo munsi. Twabagiye Terence Ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwara yo hagati n'izo vyifuzo bizoshitwa.
Akarero ko umufaransa karatomoye Emmanuel Macron yagize ishirahamwe yagize n'umugambi aca atorwa aratsinda ni demokarasi aho imigambo yari imaze imyaka kuva za 63 yari yiganje igatsinda none kubera ko umudemokarati w'umurundi ibyo bitubwira akabero aho kujya muri grenade aho kujya muri kudeta aho kujya kurasa iyo mvuga ati reka nigishe kuri abarundi bakebe banyumve Abdoulaye Wade yibyongiye amaze imyaka 35 aratebara ba perezida muri Senegal yari yihangana mu bwaka abantu yamugaye yose yari yateye kuvugana mu gihugu rero ibyo basabye birumvikana natwe ngaha rero ryaba iryo barabara ryo kwitirirwa uwo munsi yaba uwo munsi wanturagiyane turabishyigikiye kuko umushikiranganji twe dusanga umushikiranganji tuba tumushikiriza ko babisabye kandi ushobora gusaba undi ntara babisabye aba ari abo mu gisagara ca Bujumbura naho turahari ko bitaba ari byinshi basabye rero twiteguriye ibyasabwe byose kumushikiriza umushikiranganji kugira ngo amahoro ashikize mu nama ashikiranganji muri leta kandi nzira ko leta ivuga ko yageza kuko leta ikuraho igihugu muri demokarasi ukugira ngo bifuza gukora ibyo banga cyangwa ibagirira nabi.
Mu bitabye imyiyerekano yo kuri wa gatandatu harimo amashyirahamwe Rukristo rimwe muri yo ni Mark twagize umukuru waryo Aime Pascal Nduwimana igituma yaje mu rugendo rusa n'ubufuzi ishusho ya politike
kumenya yuko burya ubutware bwose bwa ari Imana inabutanga kandi murazi yuko muri Bibiliya bavuga ngo Imana ni yo ngo urutonde si yakajagari cyo kuvuga ngo ni umuvurungano. Iyo twebwe turinganye uko mwarabonye Bibiliya bintu byari byabaye z'ukuri ntabwo byari ibintu bifa ku Mana. Imana si yo kwica, Imana si yo kurasa abantu, si yo kubuza abantu ngo bakore kandi none uyu munsi twaje mwarumse uko wari no kwisonga ko yanavuze ijambo avuga ati ati byanka byakunda ati nta handi bizoca swate ni mu biganiro canke ku muheto. Rero twebwe nk'abantu basenga Imana kandi muzi yuko kwica kwari icaha twaje ngo tunahimbaze Imana kandi tunashime Imana ko yatabaye.
Ingendo zo kwibuka imyaka ibiri yaje habaye igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Burundi zatunganijwe kandi mu ntara zose z'igihugu kuri iryo gerageza ryo gutembagaza inzego ari buririwemo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibaye inshuro ya mbere ubushikiranganji bw'intwari hagati butuma ko ingendo zo kwibuka uwo munsi. Ariko imbere yaha imyiyerekano itari mike yakozwe ku murwa mukuru Bujumbura no mu ntara zo hagati mu ntumbero yo gushyigikira inzego zavuye mu matora y'ibihumbi 2015 mu byo basabye harimo kubwirizwa nshingiro ryoha inyanyurwa. Perezida Nkurunziza kuri uyu wa gatanu yaremeje amazina y'abantu 15 bagize umuguzi wo kwiga inkinyanyuro zacu. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.